Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Kaze mu biganiro vyacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Urundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri micro muri kumwe na Fidene Yongabo
na Oriane Tangishaka nanje ndabaramutse ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri Nosa.
None se niba badashobora kumva ibyifuzo byacu barayoborane bahagarariye ndi nitangaza dushaka kwandikira abakuru b'ibihugu dusaba ko umutekano wagaruka mu Burundi abantu ntibakomeze kwicwa kunyuruzwa gufungwa n'impunzi zigataha.
Uwo n'umunyarwanda kazi Madame Immaculée Ingabire yatowe ngo arongore urunani rw'amashyirahamwe yigenga mu karere ka Afrika Buseruko, avuga ko bagiye kwihutira gufasha kuronka umuti w'amatata ari hagati y'Burundi n'u Rwanda. Urugamba rwo gukura ku butegetsi president w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad rusa no gwarangiye ku vyerekeye leta ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump.
Ku nshuro ya mbere Nigeria yagize imyimenyerezo ya gisirikare ya buri mwaka mu ishamba rya Sambisa ryari ryarafashwe na Boko Haram.
Ikugwa mu kazi ry'umushikiranganji ajejwe ikigega muri Afrika y'Epfo Pravin Gordhan mu ihindurwa rya leta ryabaye ku munsi wa gatanu ntibyakiwe neza n'umugambwe ANC. Aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro vyacu vyo kuri isaha mugume ku maradiyo yanyu. Tuhereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikugwa mu kazi ry'umushikiranganji ajejwe ikigega muri Afrika y'Epfo Pravin Gordhan ni mu ihindurwa rya leta ryabaye no munsi wa gatanu ntivyakiwe neza mu mugambi uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo African National Congress mu mfunyafunyo ANC. Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yagenye abategetsi bashasha 20 muri leta yiwe. Iyo ngingo yatumye ifaranga ry'igihugu ritakaza agaciro bikomeye kandi haba ivyagirizo ko ari kashira imbere umuco wa ruswa. Gwede Mantashe umunyamabanga mukuru w'umugambwe ANC avuga ko atangazwa n'uko abashikiranganji batarangura neza akazi kabo bagumye mu mabanga yabo. Avuga ko adashimishijwe n'ingingo yo gukura umushikiranganji ajejwe ikigega mu mabanga yiwe. Gordhan yabonwa n'abantu benshi ko aramutegetse arangura neza amabanga yiwe. Yaramaze amezi atari make atumvikana na Perezida Zuma ku bijanye na ruswa, yavuga ko yahindutse umuco muri leta. Yarashigikiwe n'abanyamitahe b'abanyamahanga, abanyafrika y'Epfo basanzwe batari bake n'abagize uruhara rukomeye mu kurwanya intwaro karyanisha imiryango ya apartheid. Gordhan yaraharanira ikoreshwa neza ry'amafaranga ya leta no kugwanya ruswa. Yamara abacuditse na Perezida Zuma bamwagirije ko yabaye intambamyi ku migambi yiwe yo guhindura bikomeye imigambi igenewe kugwanya ikibazo c'uburinganire bufatiye ku ibara ry'urukoba. Umugambwe ANC waratakaje icizere mu banyagihugu mu myaka irangiye bivuye ku vyagirizo vya ruswa, ubushomeri bwiyongeye bikomeye mu gihugu n'ibibazo by'ubutunzi.
Mu burengero bwa Afrika naho ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka itari mike gisirikare cya Nigeria cakoze imyimenyerezo ya gisirikare mu ishamba rya Sambisa yigeze kuba yarafashwe n'abagwanyi b'intagondwa za Boko Haram. Brigade y'igisirikare cya Nigeria y'umugwi w'indwi wagize imyimenyerezo yabo y'uyu mwaka w'2017 muri iryo shamba ry'akarere ka Borno mu buraruko bw'igihugu. Igisirikare cya Nigeria cigaruriye iryo shamba rya Sambisa mu mpera z'umwaka uheze, baca bahitamwo kwimura ibikorwa byabo bijanye n'imyimenyerezo ya gisirikare ya buri mwaka muri iryo shamba. Ivyo bikorwa vya gisirikare vyatanguye kuri uno munsi wa gatanu vyari vyitabwe n'abategetsi b'igisirikare cya Nigeria kumwe n'aba leta. Mansour Dan Ali, umushikiranganji wa Nigeria hajejwe kwivuna abansi, yavuze ko bagiye kubandanya kugirira imyimenyerezo muri iryo shamba kugira babandanye gukomeza igisirikare cyabo.
Tukiri mu karere ka Afrika, igihe Ebola yaduka mu gihugu cya Sierra Leone gufungura inyama z'ibikoko vyo mu ishyamba byaragabanutse bikomeye cyane. ivyatojwe vyerekana ko ivyo bizogira ingaruka nziza ku magara y'abantu no gukingira inyamaswa igikorwa cyo gutanga inyigisho ku bibazo n'ingaruka zo gufungura inyama z'ibikoko vyo mu ishamba vyashimikiye ku banyagihugu baba hafi y'ibibanza bikingiwe birimwo inyamaswa inyama z'ibikoko vyo mu ishamba zirimwo proteine zikenewe cyane ku banyagihugu baba mu bice byo hagati mu gihugu no mu karere ko muri Afrika mu burengero amara n'abantu bo mu bisagara barirukira inyama z'ibikoko vyo mu ishamba kubera abarondera izo nyama biyongeye byatumye mu bibanza bimwe bimwe atagikoko gisubira kuhabazwa mu mashamba inyama z'ibikoko vyo mu ishamba zishobora kandi gukwiragiza indwara nka Ebola.
Munama yabaye ejo i Bruxelles ku munsi wa gatanu umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga Rex Tillerson ari kumwe n'abagize ibihugu biri muri NATO umuryango w'igisirikare cyo gutabarira hamwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bya Buraya yavuze ko ivyo bihugu bitegerezwa kongereza intererano yavyo muri uwo muryango. Iyo ntumwa ya Amerika yabwiye abashikiranganje b'ivyo bihugu bya Buraya yuko uwo muryango utegerezwa kuronswa uburyo bwose ukeneye haba amafaranga canke ibindi kugira urangura imigambi yawo muri Iraq na Syria. Rex yongeye aravuga ku gasomborotso kagirwa n'igihugu cy'u Burusiya muri Ukraine akoresheje imvugo zikomeye. Izo mvugo ziteye kubiri ni yashikirijwe na President Donald Trump mu minsi yahera aho yavuga ko hakwiye kuba imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu. Jim Mattis umushikiranganji wa Amerika jejwe kwivuna abansi kuri numunsi wa gatanu nyene naho yari mu rugendo mu Bwongereza nawe arashikiriza mugenzi we muri ico gihugu amakenga afise kubiriko birakogwa n'igihugu cy'u Burusiya. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ko u Burusiya bumaze igihe bugirana imigenderanire n'abatalibani. Yavuze ati turamaze kubona ko hari ibikorwa bigirwa hagati y'u Burusiya n'abagwanyi b'abatalibani.
Mwabandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguriye kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urugamba rwo gukura ku butegetsi president w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad rusana rwarangiye ku byerekeye leta ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Murantunga Donald Trump. Ambassador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley yatangaje ku munsi wa kane ko leta ya Amerika itazosubira gushimikira ku byerekeye gukura ku butegetsi president Assad. Ivyatangajwe na Nikki Haley vyarashavuje abashinga amateka bari basavye ko leta ya Amerika ikora kurushiriza kugira ikure ku butegetsi president Assad. Senator wo mu Republika John McCain yagabishije leta ya president Trump kutagirana amasezerano ashobora kugira ingaruka zikomeye no Burusiya bucuditse na leta y'igihugu cya Syria. Senator wo mu Republika Lindsey Graham yagabishije ko kutarondera gukura Assad ku butegetsi rizoba rikosa rikomeye cyane leta ya Trump izobikoze kuva President Obama atafatiye ingingo Assad igihe leta yiwe yakoresha ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara. Kubandana yanya kudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika, kuri Radio Inshuti ya Bose, kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu mwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Kuri uyu wa gatanu ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu ifatanije n'ibiro vya Mituel bavuze ko bagiye gutanguza isekeza ryo kwishyuza amafaranga yo mu mwaka w'2017 no mu mwaka w'2018 ryo sekeza ritanguye mu gihe hakiri bamwe mu batanze amafaranga yo kwivuza mu mwaka uheze batararonka amakarata yo kwivuriza ko aho ni mu Rwanda. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirusa.
Urunani rw'amashami yigenga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko East African Civil Society Organization Forum rumenyesha ko rwarambiwe no kubona hagati y'u Burundi n'u Rwanda imigenderanire itifashe neza. Urunani ruvuga ko izo ngorane zituma iterambere ry'akarere kose rihagarara gutyo abanyagihugu bakabura ubwigenge bwo kwishyira no kwizana. Umunyarwandakazi Imakire Ingabire yatowe kurongora urunani mu myaka ibiri iri imbere yamenyesheje ko mu migambi ya vuba yo gukora harimo kugerageza guhuza impande zose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira
niba hari ikibazo gihari ntibicare bakiganire gikemuke ariko kuvuga ngo ninzi nyanya ndi mu Burundi kandi mbonaho ufite isoko ari mu Rwanda ngo sinzazijyana yo ngo zigurishe cyangwa niba mpinzi birahe mu Rwanda mbona ufite isoko aho ufite isoko ari mu Burundi sinzabijyana yo ibyo nibyo twebwe nyine turi kwanga kuko wa munyagihugu n'ubundi niwe bariho bahimaniraho natwe rega bagomba kudutega amatuko turabaturage kare ndibwira ko ari twebwe bahagarariye none se niba badashobora kumva ibyifuzo byacu barayobora ndi bahagarariye ndi nitangaza dushaka kwandikira abakuru b'ibihugu dusaba ko umutekano wagaruka mu Burundi abantu ntibakomeze kwicwa kunyuruzwa gufungwa mbese n'impunzi zigataha ariko tukanasaba ko rwose bakora ibishoboka bakubahiriza ibyo biyemeje niba bariyemeje ko bishyize hamwe bagiye mu muryango umwe nibakora ibisabwa kandi nibo babishyizeho umukono
icagira cyo munyamabanga mukuru w'ugoronane no murundi Godefroid Manirankunda nawe ne abona kwico kibazo cyo kunagura imigenderanire hagati y'igiciwe no Rwanda kiri mu byihutirwa
tufashe n'abajejwe bya politike ingene boza baratezura bukebuke kuko n'ukuhagaza bukebuke tukayicyo bita mu gifaransa plaidoyer kuko abanyagihugu baraheza bakabakaruha bakababara iyo batafise bari bamenyereye bijya bita ukwishira no kwizana kwabo no kwishira no kwizana ku bidandazwa byabo birafasha mbere n'igihugu tera imbere kuko umunyagihugu ateye imbere igihugu kiratera imbere mu byo tuzoba tujeje gukora ico kiri mu by'imbere jewe mbere shira imbere gihambaye
Imakire Ingabire niwe mukenyezi wa mbere atanguye kurongora iryo shira hamwe rimaze imyaka 10 rivutse yiteze ko ijwi ryabo rizokumvirizwa
ubyari byo byose turabikora niba tabyumva bazaba bagaragarije abantu bose n'isi ko atari abayobozi ko nta leadership bafite kuko ifite leadership umva ibyifuzo byabo hagarariye ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo natwe dushyireho akacu tuzanemo wenda ndi maraso ataraye abanyepolitiki kuko ibyo ari byo byose inyungu turwanaho ni z'umuturage kandi ntabwo n'abaturage bacu bazatera imbere batagenderanira ngo banahahirane mu buryo bworoshye
ikindi ugorunani rugiye gukora no gufasha gusubira gushiraho icuka ciza hagati ya leta y'u Burundi n'amashami yigenga nk'uko bivugwa na Godefroid Manirankunda asanzwe arongo yishiramwe adir mu Burundi
amashirahamwe ategamiye leta mu Burundi nivyo aragwaye nibisanzwe ko leta itumvikana n'amashirahamwe mugaba amashirahamwe simigambwe itavuga rumwe na leta aho rero niho tugiye kuraba ingene twogerageza kuganira na leta tudaciye mu biganiro vya politike turi muri ishirahamwe tuzosaba yuko bazoshobora guca mu biro bikuru vya Afrika yo mu buseruko canke bagashobora gushikira n'abatwara mu Burundi kugira ngo bavuge bati batezure dushobore kuganira kandi dushobore kumvikana yuko ngo dukore tutaterana ibipfunsi
uretse ugoro nane rw'amashami yigenga mu kare ka Afrika y'ubuseruko guyemeje kuba nk'umuhuza ni na mashinga mateka y'uwo muryango yarashizeho ku mwaka uheze mu guhiga ico kibazo naho biruko nticabujije ko mu ntango z'uko kweze kwa kabiri abashinga mateka batanu ku 9 baserukira Burundi muri yo nama nshinga mateka banka kuja mu Rwanda mu nama basubiye ko basivye babitumwe niyo migenderanire nyene icumbagira Check Lavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Muratubabarira rero inkuru nti yari ya Eric Bagiruhusa yari y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha yavuga ku munyarwandakazi Madame Immaculée Ingabire yatowe kuri wa gatanu ngo ayobore urunani rw'amashirahamwe yigenga yo mu karere ka Afrika buseruko yose inzego nshasha zivuga ko icihutirwa arukuba umuhuza kugira amatata ari hagati y'u Burundi n'u Rwanda ahere. Radio Isi y'Amerika i Washington DC mu Rwanda kuri uyu wa gatanu ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu ifatanije n'ibiro vya mituel bavuze ko bagiye gutanga zisekeza ryo kwishuza amafaranga mu mwaka w'ibihumbi 2017 n'umwaka w'ibihumbi 2018 cyo sekeza ritanguye mu gihe hakiri bamwe mu batanze amafaranga yo kwivuza mu mwaka uheze batararonka amakarata yo kwivuriza ko inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagiruhusa
Batangiza ubukangurambaga mu bwisungane mu kwivuza no kuvuga mituelle de santé. Abategetsi ba ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu bafite mu nshingano ubukangurambaga muri iyi gahunda barumvikanisha intumbero yo kubona abanyarwanda bose bari mu bwisungane mu kwivuza ku mpuza ndengo y'ijana ku ijana mu mwaka w'ubwisungane mu kwivuza 2017-2018. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize gifite mu nshingano gucunga ubwisungane mu kwivuza igaragaza ko mu gihugu hose abamaze gutanga ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé ya 2016-2017 bari kuri 84%, abavuye kuri 81% bo mu mwaka wa 2015-2016. Mu kiganiro abategetsi b'impande zombi bahaye abanyamakuru cyagarutse ku mikorere bamwe basanga itanoze, ikigaragara mu bashinzwe gucunga imisanzu y'ubwisungane mu kwivuza ndetse n'inzego z'ibanze ziyikangurira abaturage. Binjiye mu bukangurambaga bwo gushishikariza abaturage kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mu mwaka wa 2017-2018, mu gihe hakiri bamwe mu baturage batanze amafaranga y'umwaka ushize wa 2016-2017 na n'ubu batarabona amakarita yo kwivurizaho. Bivuze ko urwaye ashaka ubundi buryo bwo kwivuza buri hanze ya mituelle de santé. Urugero nawo mu murenge wa Rukarika yonza mu burasirazuba bw'u Rwanda bagifite iki kibazo.
Rimwe na rimwe baratubwira ngo amafishi yarabuze, bakongera bakatubwira ngo abayobozi nibahari. Mbega mu kuri kuzima kugaragara twabuzaho tubaza mituelle twazitanze guhera mu kwezi kwa gatandatu, ariko ikibazo nago twivuza, mbega byaraducanze natwe.
Abahagarariye ikigo cy'ubwiteganyirize bafite mu nshingano ubwisungane mu kwivuza basubiza kuri iki kibazo bavuze ko byose bipfira mu nzego z'ibanze ziba zigomba kuyobora abaturage. Baremeza ko iyo babonye urutonde rw'abishyuye nta mpamvu yo kutabaha amakarita y'ubwisungane mu kwivuza. Madame Solange Hakiba, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibigenerwa bisi. Madame Solange Hakiba, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibigenerwa abanyamisanzu mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB gicunga mituelle de santé, asaba abaturage kugana inzego z'ibanze bagafatanya mu gukemura ikibazo. Icyakora kubarangije kwishyura bo umwaka ukabugiye gushira abativuje, yemeza ko bazongera kwishyura andi mafaranga.
Bagani ubuyobozi bw'ibanze babafashe gukemura icyo kibazo. Natwe nta kibazo turahari, ntabwo twakwishimira gufata amafaranga y'umuntu ariko akagomeza arwara ntabashe kuvura. Ariko icyo nifuza kugira ngo mvuge nuko ayo mafaranga ntabwo azakora umwaka utaha. Mwibuke ko ari amafaranga y'ubwisungane kuko uyu muri uyu mwanya ayo mafaranga yamaze gukora avuza abandi. Iyo twishyuye membership ni ku mwaka, apana aho ndi gufatira ikarita. Niyo mpamvu tuvuga ngo ibibazo bihari bikemurwe vuba kugira ngo uyu muntu ahabwe serivisi yishyuriye kandi akwiriye.
Muri iki gikorwa cy'ubukangurambaga, ubutegetsi burasaba abakuriye inzego z'ibanze gukora ibishoboka bagashyira imbaraga mu kumvisha rubanda akamaro k'ubwisungane mu kwivuza. Imwe muri gahunda Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko zatanze umusaruro n'uburyo rubanda bishyira hamwe mu matsinda yo kwishyurirana no kugurizanya mu mugambi wo kwisungana mu kwivuza. Madame Rivera Mukabaramba, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza no kurengera abaturage, agasaba ko hirya no hino mu gihugu iyi gahunda yarushaho gutsimbatara, akuyemo abakozi ba Leta n'abandi bishyurirwa ubwishingizi mu kwivuza. Uyu mutegetsi arasanga nta muturage wagasigaye atari mu bwisungane mu kwivuza.
Agomba rero kugira igikorwa kugira ngo ntagire umuturage usigara nta asiranse afite. Niyo mpamvu rero tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tugere 100% n'ubundi bw'urani wo muhigo tuba twahize nk'inzego z'ibanze.
Kugeza amagingo ayo uturere dutatu tw'umujyi wa Kigali nitwo turi mu myanya y'imbere mu bwitabire mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Kicukiro, Nyarugenge na Gasabo twose turi ku mpuza ndengo iri hejuru ya 90%. Akarere kazi inyuma ni aka Nyaruguru na 74.6%. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iravuga ko uturere tugaragara ku mpuza ndengo yo hasi cyane ari utwagiye duhura n'ingaruka z'amapfa n'ibiza. Umwaka w'ubwisungane mu kwivuza nk'uko bisanzwe urangirana n'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka, Leta yishyurira abo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda muri iyi gahunda. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric. Bagira ubusa, tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Kuri uyu wa gatanu tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu hasozewe ukwezi kwahariwe umukenyezi. Ku rwego rw'igihugu, ibirori byo gusozera uko kwezi byabereye muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Hategekanijwe gutera ibiti ku mutumba wa Masare uri muri iyo komine. Abaserukiye ubushikiranganji bune bwa Leta y'u Burundi bitavye ivyo birori. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
ico gikogwa catangujwe no gutera ibiti bikingi nkukura ku mitumba ya Gitara na Masara aho ari kwategwa ibiti birenga 50,000 bikingi nkukura Venance Imaniramo na buramatari w'Intara ya Gitega yashimiye abakenyezi ukuntu bitabiriye uwo mugambi wo gutera ibiti
umukenyezi agira ijambo igihe afise icaterera mu iterambere ry'urugo Jukuri abakenyezi nibo ahubwo batunze ingo zitandukanye nibo bagwiza umwimbo nibo bakingira ibidukikije
Sikorasika nira abampa serukiye unifame muri ivyo birori yafatiye kubiharuro mu kwerekana gatiro kumukenyezi mu gukenura umujyango
abakenyezi birimizi bararenga ibice 90% mu gisata c'uburimye mu gihugu cyose cacu c'u Burundi umukenyezi niwe dukesha ahanini umwimbo ariko hariho akakibatse kuko ibikorwa by'umwirimizi gaciro kavyo bose ntibarakamenya nka neza muhora mumva umuntu mubajije uti mbega ukora iki acavuga ngo jewe ntacho nkora kandi muzi yuko umuntu azinduka kwisuka iminsi yose acakubwira ngo ntacho nkora
Hagirimana Laetitia yaserukiye ubushikiranganje bw'agateka ka muntu gufatana mu nda n'ukunganisha ibitsina yagarutse ku civugo ca leta yashize imbere muri uno mwaka acayibutsa ku mukenyezi mu bikorwa akora vya minsi yose harimo ibititurisi
iyo umukenyezi rero ashenye we wabikora ngo agaburire abana umushinga ntahe wiwe n'umujyango wose atunze mugabe ico gikorwa ciwe ca misi yose cyo gusenya kinatuma ashigwa mu bantu bafise uruhara mu gutitura isi iki gikorwa rero twaje gukora uno munsi gisaba umukenyezi kugira icaterereye Mugo kingirisi abako
Hagirimana Laetitia yibukije abakenyezi bari ngaho kumukenyezi ari wahura namakuba menshi kurusha umugabo iyo hateye ivyago vy'inzara
Murazi neza kwisititutse isubiza inyuma amategeko namateka y'umukenyezi gusumba umugabo iyi sitacimbuka canke agatera ibiza bitandukanye bititurisi umukenyezi ni wayerera nabana bamwe mugongo abanda agashira ku rutugu abandi agashira inyuma agafata ukuboko akajya guca ingero canke akajya gusegerereza n'uwo muryango wiwe wose mpejeje kuvuga
menya kwishira hamwe mpuzamakungu gitaye inzara ku isi pam ariyo ryatanze uburyo bwo gutera ibiti birenga 50,000 muri iyo komine ya Bugendana muri iyo komine nyene ishira hamwe pam ryaratanze uburyo bwo guhingura imbabura zigenywe inke mu ntumbero yo gukuraho amashiga asanzwe akoresha inkwi nyinshi uwo mugambi Ishiramwe pa murimenyesha ko ari uwo kugabanya ihonywa ry'ibiti ku misozi ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru naho ku makuru yerekeye inkino ategekanijwe mu mpera z'indwi dutangurire mu Burundi aho turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nka Evariste wiriwe wiriwe Evariste uranyuva
akumva neza
watubwira ibintu bitegekanijwe kubijanye n'inkino mu mpera zindwi mu Burundi
ego inkino mu Burundi mu mpera zindwi ihiganwa y'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rizobandanya kuri presse rwa gasore kuri wa gatatu bazosana mu mitwe igihe cyo 18 na Lyon na Flambeau d'Orest yo muri yigi Atletico yakire Bujumbura City igihe cyo saha y'icumi hanyuma mu rumonge magara uzakira Lydia Ridic Burundi Sport for Africa bitaro nawo utane mu mitwe na muzinga ngaho nyine mu rumonge musonga ati igitega uzakira Ngozi City ibuye naho mu ntara Ngozi message Ngozi wakire message Bujumbura ku munsi w'Imana naho hateganijwe urukino rumwe rudende aho Rusizi uzakira Inter Star ku kibuga cy'Ubuganda mu ntara cy'Ibitoke nogera ko Fidele mwihiganwa y'uno mwaka byibonekeza ko imigwi itatu ariyo iri kwirwanira ikibanza ca mbere gushika ubu igende rusharushanwa amanota abiri abiri mu gwa mbere ni Lydia Ridic Burundi Sport for Africa ufite 51 Atletico Olympique uzwi gwa kabiri n'amanota 49 mu gwa gatatu hazo bitaro mu gihe rero hogira umugwi muri iyo utakaza amanota atatu kuri uyu wa gatatu cyo ku Imana urashobora gutakaza amahigwe yo kuronka ikibanza ca mbere
Championa igeze he muri season
championa igeze ku munsi wa 25 no kuvuga ko hasigaye inkino zitarenga kuri zitano kugira ngo ihiganwa ryo mu gikombe gihaganwa ryo mu cicaro ca mbere kugwa igihugu rirangire
Uretse umupira w'amaguru hari izindi nkino ubundi bwako bw'inkino ari kintu bavuga ko ubona ki coba kifadika kisoba mu mpera z'indwi.
Tukivuga ivyo umupira w'amaguru mu cyicaro cha kabiri ihiganwa rizobana ni muri ino ndwi aho rero bizoba rigeze ku munsi wa gatanu. Iruhande y'ivyo rero hariho ihiganwa ry'umupira w'amaboko ryatunganijwe na kaminuza yitiriwe ibiyaga binini Université du Lac, aho rero iyo kaminuza muri ino ndwi indwi izorangira n'izotangura izoba hariwe umunsi wa kaminuza yitiriwe ibiyaga binini. No kuvuga yuko rero hategekanijwe inkino z'amaboko volleyball na basketball rero imikangara iyo kaminuza izotana mu mitwe n'iyindi mikangara yo mu kaminuza akorera mu gisagara cha Bujumbura.
Urakoze yarumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya. Nka tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho turi kumwe na umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude wiriwe
Deniza Fidel,
watubwira ibitegekanijwe kubijanye n'inkino mu mpera z'indwi mu Rwanda.
Urakoze Fidel, nakubwira ko imikino iteganyijwe cyane cyane mu Rwanda ni imikino ya taekwondo, ni imikino njyarugamba, aho mu Rwanda ejo guherejo ku wa gatandatu ndetse no gukomeza ku cyumweru ejo bundi azaba irushanwa rikomeye mpuzamahanga ryitwa African Nipparaka Taekwondo Open rihuza amakipe aturutse hirya no hino ku isi. Ni ku nshuro ya kabiri irushanwa rizaba ribereye ku mugabane wa Afurika, ku mwaka ushize ryabereye mu gihugu cya Misiri. Urero amakipe 18 yaturutse ku midwani hafi itanu yose yo ku isi yamaze kugera i Kigali ejo bagatangira bakina irushanwa ry'umukino njyarugamba wa taekwondo. Irushanwa rero bigaragara ko abantu benshi biteze kuzareba kizavamo.
Akarere ka Afurika ko bagaserukirwa n'ibindi n'ibihugu bihe
ibihugu bigiye binyuranye hari byamaze kwagera birimo nyine u Rwanda, igihugu cyabiteguye, hari ibihugu nka Misiri, hari ibihugu nka Ghana, ibihugu bigiye binyuranye kuko byose hamwe ufashe byo kuri Afurika ukongeraho n'ibyaturutse hirya no hino ku indi migabane nka Amerika cyangwa se n'Uburayi, ibihugu byose ni amakipe 18.
Ubona urwo rukino rwa taekwondo ubona abantu baruzi barukurikirana, ubona barurindiranye igishika?
Uyu mukino ni umukino umaze kumenyerwa mu Rwanda, usibye ko kuri irushanwa ryo umuntu yavuga ko harimo akarusho cyangwa se kidasanzwe, cyane cyane ko imikino ya parataekwondo nyine n'imikino ihuza abafite ubumuga bw'amaboko, ariko icyo si ikibazo kinini cyane kubera yuko mu mukino wa taekwondo n'ubundi hakoreshwa cyane imigeri amaguru, ni ukuvuga ko n'umuntu waba ufite ubumuga bw'ingingo zo hejuru cyangwa se amaboko ashobora gukina neza nta kibazo, cyane cyane ko kifashishwa cyane cyane mu gukina taekwondo ari imigeri.
Urakoze yari umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda.
Ndagushimiye.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho. Reka tubibutse incamake y'amakuru twari tubafitiye.
Urakoze cyane Fidel, twabwiye yuko inkuru ahubwo turonse ni yerekeye muri Pakistan. Abategetsi muri Pakistan batangaza ko igitero cya bombe gikomeye cya turikiye mu iduka riri mu kigwati kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu hafi y'umupaka na Afghanistan. Abantu 22 bahasize ubuzima, abandi 50 barahakomerekera.
Tawabwiye ko ikugwa mu kazi cy'umushikiranganje ajejwe ikigega muri Afrika y'Epfo Pravin Gordhan ni hindugwa rya leta ryabaye no muswa gatanu bitakiwe neza n'umugambi uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC.
Ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka itari mike, igisirikare cya Nigeria cyakoze imyimenyerezo ya gisirikare mu ishamba rya Sambisa ryigeze kuba ryarafashwe n'abagwanyi ba Boko Haram.
Twabwiye ko igihe Ebola yaduka mu gihugu cya Sierra Leone, gufungura inyama z'ibikoko byo mu ishyamba byagabanutse bikomeye cyane.
Mu nama yabaye ejo i Buruseli ku munsi wa gatanu, umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga Rex Tillerson n'abagize ibihugu bya Buraya yababwiye yuko bategerezwa kongereza intererano muri uwo muryango wa NATO.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha bigaruke ngaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi kuri mikro mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Oriane Itangishaka. Turabashimiye, turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya ibiganiro. Mwese mugire weekend nziza, mwakoze.